Murakoze mwese mwahisemo kutwumviriza ikibazo cy'ibigwanisho bibandanya gihe nkumbi mu Burundi ni kimwe mu bituma umutekano uhungabana. Icyakozwe kugira bikugwe mu banyagihugu n'icokorwa kugira Abarundi babandanye babaho n'umutekano nivyo tuganira uyu munsi. Komisiyo yo gukura ibigwanisho yashinzwe mu kwezi kwa kane umwaka 2026 abakuru b'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba mu nama bakoreye i Dar es Salaam mu minsi yashize bari basavye ko ibigwanisho bikugwa mu banyagihugu imbere yuko amatora aba. Kuwa 25 kwezi kwa gatanu mwaka 2015 Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yamenyesheje ko abapolisi 6 aribo bari bamaze kwicwa abashika 126 barakomeretse kuvaho hatanguriye imyigaragambyo. Mu gihe ibiharuro vya nyuma bitangwa na ONI navyo bivuga ko abantu 70 aribo bamaze kwicwa abandi 150,058 bakaba bamaze guhunga igihugu mu mezi arenga 2 imyigaragambyo yamaze. Muri iyo myigaragambyo kandi abantu bashika 9 barishwe barashwe aho bose bari ku ruhande rw'imbonerakure n'urwaruka rwari mu myigaragambyo. Bamwe mu bahunze igihugu bari mu Rwanda baganiriye na Radio Ijwi rya Amerika bavuga ko batazohunguka hatabaye kwaka ibigwanisho imbonerakure. Muri raporo yo kuwa 28 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 2009 yatanzwe n'umugwi w'igihugu ushinzwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu wavuze ko hagati y'ibigwanisho 35,000 na 40,000 aribyo bimaze gukugwa mu banyagihugu kubishika 100,000 byavugwa ko byo 2 mu banyagihugu batayifitiye uruhusha. Aho n'ico gihe umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati kuwa 8 kwezi kwa 6 uyu mwaka yari yahaye indwi 2 ngo umugwi ujejwe gukura ibigwanisho mu banyagihugu uzobe wabibatse. Aho ivyo nivyo vyari vyasabwe n'inama y'abakuru b'ihugu yabereye i Dar es Salaam, ariko inyuma y'izo ndwi 2 ntituzi ingene vyoba vyaragenze ko vyoba vyarasatswe canke bitasatswe. Leta y'u Burundi ibicishije ku muvugizi wayo yamenyesheje ko leta yiteguye gukorana n'abarorerezi bagatega akazi na muntu hamwe n'abahinga b'abasirikare mu byo kwaka ibigwanisho ababitunze batayifitiye uruhushya. Aho ni mu gihe abatavugana rumwe na leta bavuga ko aho bigeze ubu ico gikorwa kirengeye umugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisho abanyagihugu. Nico catumye muri kiganiro dutumira commissaire de police Laurent Kabura arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kwaka ibigwanisho mu banyagihugu. Ndabaramukije komiseri wa Kabura. Twatumiye kandi na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Jacques Bigirimana ndabaramukije.
Turabaramukije namwe.
Murakoze mwese kubona mwitavye ubutumire. Abandi bifuza kugira ico baterereye muri kiganiro baba abanyepolitike abayobozi canke abanyagihugu muraza kudutelefona kuri telefone 22,441,931 canke mutwandikire kuri Facebook kuri WhatsApp. Reka ikibazo ca mbere ndagitumbereze kubo vyega ubwa mbere. Commissaire Laurent Kabura, hari ico mwotubwira ku co muriko murakora ubu kuri ico kibazo?
Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Ndakuvuga yuko mu bisanzwe umugi wa Maho ushinzwe kugwanya igwiranira ry'ibigwanisho bicira umuriro bitubye tucira umuriro mu kazi ka misi yose ushinzwe kugwanya kwegeranya no gusambura ibigwanisho biba byafashwe bihuye mu maboko y'abantu batabifitiye uruhushya. Muri iyo ntumbero rero twebwe aho kazi na ka misi yose kandi kuva umugwi ugiyeho gushika n'ubu turakabandanye naho ibihe tugezemwo bituma yuko tutadushiraho umurego uhagije kugira ngo abantu benshi tubona hirya no hino basanzwe ubu bari hayo ubasha bwo kurondera ibigwanisho kugira ngo babitunge batabitani bo batabifite uruhusha. Turabandanye rero icyo gikogwa kandi kigenda neza. Ni ukuvuga yuko dukorana n'igipolisi, dukorana n'abasirikare, dukorana n'urwego rw'iperereza kugira ngo turondere twongere twake abantu bose babifise batafite uruhushya. Kugeza ubu rero ibigwanisho birenga nk'ijana kuva kiya gihe abakuru b'akarere batangiye intumbero y'uko twobisaka biramaze gufatwa. Ni ukuvuga rero yuko ari kikubacamaho kandi kizobandanya gushika yaho abanyagihugu bumva yuko gutunga igwanisho utayifite uruhushya ari bibi cyane. Ngaho tugejeje muri rusangi akazi
tubatahuye ibigwanisho ijana muvuga ni byo mwafashe inyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu basabye yuko mu ndwi zibiri mwamaze kubikuramo.
Ego me n'ibirenga kuri ibi bindi twa dusanzwe tuharafashe bisanzwe bibitse ahantu ubiko bwawe itegukanije.
Twavuze ko dufise n'umutumire Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL nyakubahwa. Jacques Bigirimana, mwumvise ivyo Laurent Kabura avuze, mwe hari ico mushikiriza?
Ego murakoze cyane. Ni byiza ko uwo mugwi twumva uri kurakora mugabo ivyo twumvise umaze gufata tugeranije n'ibiri mu gihugu birateye isoni. Nibagerageze bongere kubafate byinshi kuko ibigwanisho biri mu gihugu ni byinshi birarenga ko ibyigwa biratsatsika inganda ibyo twirirwa turumva abyigwa barigererana mu marondo hirya no hino ni byinshi ni byinshi. Nibashyiremo ingufu badafise ingufu zikwiriye basabe ababijejwe bafashe kandi twese mu biganiro twarimwo ejo bundi bihagarikiwe n'umushikiranganji w'ukwivuna abansi w'igihugu cya Uganda twarahagaze cyane rwose ku kintu kijyanye n'umutekano duhereye ku cyo kwaka ibirwanisho abatabifitiye uburenganzira. Ni ukuvuga yuko icyo kintu cyamaze kuba ikibazo kitakiri muri uwo mugwi gusa, cyamaze no kuba ikibazo cya politiki. Kurumva ko ari cyo turiko turakorera ko mu kuganira rero mbanje kumusaba nasabe Leta irondere uburyo bukwiriye bakoresha inguvu bahabwa uburyo bukwiriye bakoresha inguvu z'igihugu babikure mu banyagihugu kuko niko kazi bajeje ko bakora akazi ka misi yose. Ibyo bigwanisha ijana ni bike ugereranije n'ibyo twumva ibigwanisha bikorakora mu gihugu.
Reka tugaruke kuri Komiseri Laurent Kabura, baravuze yuko Leta yobaha uburyo, mbega murafise uburyo bukwiye kugira mu gukora icyo gikorwa?
Mu namba nyamukuru dufise ibintu by'uburyo birimwo mu bisanzwe uko dukora kugira ngo dushike ku ntego yacu. Turasigura kukurazi kugira ngo bayigwanishe umuntu nuko imwaka ubwo nyine ukubanza ku icyo bita desarmement d'esprit, no kubanza kumusigurira ingaruka mbi ituma twagirwa bikigwanisho akumva we nyine yuko ibyo ariko arakora bitari n'amategeko. Icya kabiri ni ukugerageza gusigura si umunyagihugu wenyine nabo bose mara association abantu b'amakonfesiyo religieuse, kuvuga abantu b'abapadiri n'abapastori n'abayisilamu, kugira ngo nabo nyine mu bantu babo baba bashobora gusigura bumve yuko gutunga igwanisho ari ukubika ikaramu mpuzu. Abantu rero bakumva yuko icyo kintu gikwiye gukorwa. Ibyo byose rero bisaba uburyo. Hariho niba bijyanye n'ibyo tuba twaronse kubisambura byose bisaba uburyo. Ni ukuvuga yuko mu kintu nyamukuru nyine dukeneye gukora kandi byihutirwa nk'uko mubivuze ni ukongera uburyo, hanyuma ubwo buryo bubonetse abantu bakagerageza kubusigurirwa bihagije bakumva yuko butanga ibigwanisho. Ubu rero uwagiye no hino usanga hariho abasore basanga bafite ibigwanisho ni nako kajyo kugira ngo bumve yuko igwanisho atari ikintu gituma umuntu aronka yumva yuko nyina tekanye, ahubwo igwanisho gituma umuntu adatekana kuko ukifise udabisuruhusha leta ivise ububasha natwe dufise ububasha kubera tuhabwa n'amategeko leta yashyizeho kugira ngo turi kwaki kandi tukanagushengeza igihe ubagiye kwihondera udafise uruhusha. Urumva rero ngarutse ku by'uburyo uburyo ni ikintu gikomeye cyane twibaza yuko tukironse igikorwa cogenda kiteyakije imbere gusumba.
Murakoze. Reka imbere yuko tubandanya turafise umunywanyi kuri telefone yifuza kugira icashikirije. Gabriele, muratwumva?
Yego, ndamwumva cyane.
Reka tubaha akanya. Muri muherereye he?
Ngo gende Gabriele tangye n'umuvugizi nk'abanyamwanga mukuru w'umugambwe APDR. Uyu mwanya tuvugana mbere mu gisagara cya Bujumbura muri quartier ya Kamenge. Hama by'ukuri ku ruhande rwacu rw'umugambwe wa APDR turemeza neza yuko irwandika ari byinshi mu gihugu kandi bigira by'inkumbi nk'uko mubibona abantu bapfa abandi basubira. Ariko rero tukavuga duti turashimira cyane uwo mugwa waragerageje gukora kuko by'ukuri indwara z'ibigwanisho biterwa n'ikibazo cya politiki kiri mu Burundi. Kubera hakirimo ishamiyano usanga ariyo mpamvu ituma ibigwanisho ari byinshi mu gihugu cyacu. Ariko amwe kibuka cya politiki amwe cyohera ndabona ko ibintu byose byose bigenda neza nacyo bituma rero Mukamuntera umugambi wa APDR usaba by'ukuri bwa mbere ko ibiganiro mu mpande zose byoba cyane cyane abanyepolitiki kandi atagukumirana nuko biheruka ku bibazo hari imigambo itatumiwe kandi nanjye niyaba yegwa n'ibibazo ntibisubire kuba ibiganiro bikaba twese twicarane turi nyinshi hama dusabe na guverinoma igiye kujyaho yibuka indi migambo yose yari imigambo yagiye mu matora yari itagiye mu matora twese dusangire igihugu hama dufashanye gutwara igihugu umwe wese ajye adaterere kugira ngo ntihasubire kubaho umuntu ashagura bigatuma bibyara inzigo n'inzikira. Iyo n'ubundi buryo tubona bukomeye buzotuma ikibazo kigirana cy'ibigwanisho bihera maze rero abantu bagaca batera akama abantwanyi babo babyo bigwanisho bakabitanga nk'uko twabonye byabaye mu 2010 urwarwa rw'imigambo itandukanye rwari rufite ibigwanisho ariko ikibazo cya politiki imaze gutorerwa umuti barasubiye kubitanga barabitanga mu ugwe.
Murakoze. Reka tugaruke ku banywanyi ku batumire bacu. Jacques Bigirimana, uri umwe mu banyepolitike b'i Burundi. Uyu muntu aterefonye avuze yuko abanyepolitike mukwiye gusubira mu biganiro kugira icyo kibazo gitorerwe umuti. Hari icyo bavuga kuri ibi uyu munywanyi ashikirije?
Gose cyane gose, kandi si igwanisho gusa, hariho gusubira kunywanisha Abarundi. Ibiganiro birihuta cyane kugira ngo dusubire kunywanisha Abarundi. Nagenda kubwire yuko aho ibintu bigereye n'ukuri ubumwe bidafatiye ku by'amoko gusa, ubumwe mu bya politike, umubano w'imigambwe, umubano w'abadasangiye ibyumviro bya politike wahungabanye cyane ugeze aho umwasi ashaka. Ni ukuvuga yuko ikihutirwa ari ugusubiza hamwe Abarundi biciye mu biganiro. Nibyo uyavuze n'ukuri. Ni ukuvuga yuko rero ikihuta mu maguru mashya ni uko leta yoca yihutira mu maguru mashya kwicarana n'abatavuga rumwe nayo bakumvikana kungene ibi bigwanisho biri mu gihugu byamaze gufata intumbero ndende ibyova mu gihugu, na cyane cyane abantu babifise bakumva ko atakindi gikwiriye gukogwa atari ukubyitangira ku neza ku buntu. Kuko naho uyu mutegetsi w'igipolisi yavuze ati tuzogerageza dusaba uburyo hanyuma tubabwire tubanze kudezamareza esprit, ubu aho bigerereza esprit ntishobora kuba desarme hatabaye ibiganiro. Ibyo ntibikunda. Hamaze kwaduka ibintu by'amarebelion, none rero wowe desarma gute mutabaje kuvugana n'abayiserukira? Ntiridekarara ko ari rebelio na leta ubwayo ntiremera ko ari rebelio, mugabo intumbero biriko birafata iyo biriko birajya biriko bijya mu bintu bimeze nka rebelio. Rero kugira ngo ntizo have ba rebelio ko tumaze kubona abafatwa, abagwana, abarasa, abantu bapfa, ko tumaze kwibona uko nta kindi gikwiriye atari ukwicarana nabo bamaze gutangura kumbwa yuko ibiriko biramagrenade atabuye guturagurika ngaho onye ari bo cyangwa ukazabumva abandi ngo bitagenze uko onye amaraso zoseseka abo bose rero ko bakivuga bacibananye basaba bati nyabona nitwumvirizwe rero nibyo babyiza ibiganda bikabangira rero ni imana abo tumaze kuvugana muri leta uhereye no ku mukuru w'igihugu baremera ko ibiganiro bizobandanya mu ntumbero mbere washaka yo guhindura ibyirizwa shingiro kugira ngo nico hageje kuvuga uyu muntu cyuko abantu atobikumirwa byo kwinjira muri leta leta yojamwo abagiye mu matora n'abatayagiyemwo byose bigaheza bigatorega umuti na ntaryo abahunze bagahunguka amaradi yuka yakugurumwa
abaturutse mu cyamake
ngaha bakaza gutyo ibintu bikacyibwira neza naye handi tuvuze ngo twogira désarmement tubihaye iyo komisiyo yonyine n'ukuri nasime cyo akunda
murakoze turafise undi munywanyi wa kabiri Eugene muratwumva
yego ndabumva cyane ndabaramukije ngaho n'abatumire ndafite kumwe
mugira ico mushikirije mu mwanya muto yihugira twakire nabandi
ego ndabanje gushimira ko zinga mutima jewe ku nzego z'umutekano ikorwa ziriko zirakora kidasanzwe cyo kwaka ibigwanisho abitunze batafitiye uruhusha kuko ibigwanisho yena ngo amaze ntanure abantu baziko bitunze ibyo bigwanisho ubwo kuneza babo bizana kuko nta neza n'imwe y'ikigwanisho azigiye we dutunga ikavugira nawe mwenyewe icyo novuga rero nuko nkatera nakamu abene gihugu bamenye yuko umutekano ari wa twese niba abona bitagenda neza akabakike ku muntu n'umwe wabuga ati uyu murafite ikigwanisho nibatera kamo inzego z'umutekano zide zikoreka kikare basakaho hantu kuko umuntu umwe niba batinze igwanisho akatubwe akagikoresha mu byo atari kuri we umutekano uzohungabana kuri twese nkavuga ati nkatera kamo n'inzego z'umutekano kandi nyabona dushishikarizwa n'igihugu abanyagihugu hajya niho nibo baza amakuru menshi bakorane gutyo hazomenyekana abantu benshi bateze ibigwanisho ataruhusha ifiti kuko kugeza ubu unye jeza ngeza ahantu uraze abantu bafite ibigwanisho n'abantu benshi cyane havuga ati rero nubwo akenshi inzego z'umutekano zacu aho zigiye zikunda kwicwa zikagira iki nizikomeze kwibanga ry'igihugu zikomeze kuko nta kuntu twege twokwihanganira natwe umuntu aduha gitunze na twege nyine ubwacu abene gihugu tuzobiruka ko umuntu wese azatugirishirwa atagifite uruhusha tuzomwiruka ko nitwe mwihanganira kuko umutekano uhungabanye n'uwa twese kandi twese turaba aho twavuye turahazi naho tugeze turahazi nta kindi dukomere ku mutima dukeneye yuko dushobora gukomereka ku mutima
mugaye hagana sonye kuri iyi nzoka
ibyo nibikimo
nibikibyo ubu
mu mukandi wabo baramenye abona bagesera n'uto mubona bamucakure
geza
yewe gaye
tera mbuko aseto
oya geza aho nawe
hasoni
ndeka mushafasha kumuyamira
eka yego ufasha iyo manyembwa ya
Akonakamba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
reka tugaruke ku mutumire wacu komisero la Kabura yashikirije ibijanye n'uburyo buke bituma igikorwa cyabo kitagenda neza ndagira ndamubaze mbega murafise ubuhinga buhanitse bwo gusuzuma abitwaje ibigwanisho kandi ko ndavuga nk'abinjira ku mbibe z'ibihugu ibi bakoresha by'amaskaneri cyangwa amaradari mu Burundi mu musuzuma gute abantu binjiye ko badafise ibigwanisho
murakoze cyane muri ibi byose ni intambamye nyamukuru dufise murazi cyane cyane kino gihugu cyacu yuko gisanzwe gifitanye imbibi n'ibihugu bitatu u Rwanda Repubulika Demokratike ya Congo hamwe na Tanzania izo mbibe zose rero n'imbibe zoroshe umuntu ashobora gucamwo agaca mu kayira ata umubonye akinjira kugira gasohoka cyo ni kibazo cyane cyo bita la porosité de frontière muri byo rero sukuvuga yuko twebwe mu tujejwe yuko twabiravirarirari nuko cyane cyane tu dukoranye nabo dusanzwe dufise akazi gasa muri ibyo bihugu tumaze kugira amanama atari make kugira ngo turabiye na twogwanya ibigwanisho byinjira biciye kuri izo mbibi aho nko muri nababara nko muri Repubulika Demokratike ya Kongo turamaze kugira intumbero imwe kandi tumaze gushika ku ntambwe ishimishije yaho tuzadufise programme twakorera ku kugira ngo ari nabadufasha badufashe twaronse iyo programme twita plan d'action conjoint y'izo bihugu bibiri muri izo rero hari ibyuguze by'ubuhinga amasikanera amaradare birimwo mu byo twibaza tuzwa kuronka dukoze icyo gikorwa kugira ngo dushobore kuraba uruja n'uruza ku mbibe izo mbibe zibe kuduhana turiko rero turategura nuko twobwana n'aba n'umugenzi dukorana nawo muri mu Rwanda n'undi wo muri Tanzania kugira ngo dukore iyo program naho nyine turabe abo dufasha kugira ngo turonke ubwo buhinga gusuzuma uruja n'uruza ku mbibe turetse uko ubu uko bimeze biragoye ko tumenya kuko no kubanza tukaraba abantu mbega benshi binjira mu tuyira utwaye kuko hariho utuyira twinshi usanga igihugu kiba gihana imbibe n'ikindi ubu navuze yuko dushaka kwinjira atangorane hariho wiye wabari bwinshi cyane abantu usanga bacamwo ubu bwose ni bwo girande bwo buza muri iyo ntumbero muri icyo gikorwa tuba twateguye kugira ngo tumenye ubwo buyira ubu rero nka muri Kongo aha duhana imbibe na Kongo twamaze kubumenya ubwo buyira ubu rero icyo gikorwa nticyaja mu ngiro nibaza yuko turose abadufasha dushobora kuronka ubwo buhinga bwofasha kugira ngo tugwanye uruja n'uruza rw'ibirwanisho ku mbibe zacu murumva rero z'akazi koroshe kandi n'akazi gasaba yuko abagenzi inshuti z'igihugu bihugu byacu bibiri duhana imbibe cyangwa bitatu byose bo dufasha kugira ngo ubwo ruja n'uruza ruhagarikwe na cyane cyane mu kurwanya iryo guyana ry'ibigwanisho.
Murakoze. Imbere yuko tugaruka ku mutumire wacu Jacques Bigirimana, reka tubanze twitabe uyu munywanyi Habimana ari ku murongo wa telefone. Habimana, muratwumva?
Ndabumva.
Mugire icyo mushikirije mwanya muto.
Ndabumva. Ndi Habimana, ndi Bujumbura, ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Yego.
Cyo nagomba gushikiriza, dusabye abo bagezwa gukora ibigwanisho mu banyagihugu yuko bogira ingufu, kuko n'ukuri tugeze ahantu hagoye cyane. Uguma iyo nijoro hatanguye umengo ku bantu harakeye, wumva amasase, amagerenade, ukumva ngo abantu bapfuye, andi bakomeretse, mama bamwe bakababuriye irengero ryabo. Nukuri dusabye yuko bokora ibyo bigwanisho mu banyagihugu, kuko leta y'Uburundi cyangwa igihugu cy'Uburundi ntikiba kiko cyandikisha amateka mu mafungo iyo habaye ibintu nk'ibyo. Ubwo ariko n'amafungo bica umumengo iyo twikura ko ku buryo bw'uko ibintu abanyagihugu baguma bapfa, umukuru, umuto, bose bagapfa, bigatuma ugwaruka muri iki gihe. Natwebwe ugwaruka ugasanga abantu abana bakura barahahamutse, ugasanga bakura mu mutwe hari ibindi bintu kubera ibintu aya masasi n'amagerenade baguma bumva. Nk'ubu uko wumva akarorero mu ijabe, uva mu gatondo nta n'umuntu araza kurondetwa agaburira abantu, urumva ko hinjira mu ijabe umuntu w'umuganga gusa. Urumva kuva mu gatondo hugarije bariko barasopaho ibigwanisho. Dusabye yuko rero leta y'Uburundi yogerageza ikura ibyo bigwanisho mu banyagihugu bose, kandi babishyira uko umwete kwere babikure, kandi n'abapolisi bayoboza batwagwa n'agashapu. Nabo nyene hari igihe rimwe rimwe kabacamo ugasanga ko bakora ibyo batari gukora bamwe bamwe. Nako gatererano kanje fi
Murakoze reka imbere yuko tubandanya tubanze tumira amategatoyi.
I'm going to go to the house. Kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Yumva waragarutse?
Eh, murambo bari mu mugambwe barankeneye cyane. Ma, tuzokuba hafi nogire kibazo.
Ndira ndagutakaye impanuro nawe wiki.
Neka nigi.
Ubona ko mwari mwaje kugandara ku mvyeyi wanyu ahitanwe n'abagizi bana?
Mve yashe.
Ndabasatse n'umukwikiza amaraso. Murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini. Sinze numve muri mwebwe hari wagiritswe amaraso ya mwene wabo.
Eh, kumena umutwe.
Murabinyemereye.
Mnyeneza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumbenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground muburundi
Murabanda nyamumviriza iradio ijwi rya Amerika ikini kiganiro muri sanga Reka tubandanye n'abatumire bacu Jacques Bigirimana muri bamwe mu mvukira zo mu gisagara cha Bujumbura Icho gisagara nicho cabaye mwo imyigaragambyo myinshi kandi havugwamo yuko hoba harugwaruka rutunze ibigwanisho ibigaragara nuko twumva abapolisi baraswa niyo migwi yitwaje ibigwanisho donc ugwaruka ruri mu gisagara hagati mwebwe nk'imvukira za Bujumbura ico muri ko murakora kugira mufashe gutera kamu cyangwa gusansibiriza ugwaruka kugira rutanga ibigwanisho
Niko murakoze cyane mwami na mbere hoho twagira twibutse abanyagisagara na cyane cyane abo bantu bari mu makartie yagize imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya president Petero Nkurunziza yuko akamo bateye kumviswe n'amakungu kumviswe n'akarere kumviswe na leta kumviswe n'abanyapolitike ubu turi mu biganiro naga namenyeshe yuko mu minsi ya vuba umuhuza agiragaruke kugira ngo tuganire kubijanye nibibazo byose harimo n'ivyo bibazo byatumye bafata iyo nzira yo kugwana kuko ibintu kuno byagiye byatangwa ari manifestation mu nyuma bavuga ibintu byo kurwana Turi cyambere rero nimba bemera neza yuko byose bizoca mu biganiro nibareke ibiganiro bibe hanyuma bumve ikivuye mu biganiro maze babone kugira icyo biyumviriye kindi ari uko bumvise ibivuye mu biganiro turi cyambere igira kabiri ejo uko twabyumvise muri Jabe imodokari y'igipolisi yariko irajayo igiye gukora akazi ijejwe kuko igipolisi ntawe cimiriwe iraraswa turumva yuko hariho n'abapolisi babarashize ubuzima mu gihe ibintu bimeze gucyo kumva yuko abapolisi bahugarije sinzi mwebwe ngene mu byakira sinzi n'undi ko aratwumviriza ngene byakira mugabo je ndumva neza yuko imvo y'abapolisi ko bagiye kuhugariza hari imodokari ihatuririwe imodokari y'igipolisi hanyuma hakaba n'abantu b'abapolisi bahasize ubuzima murumva yuko atawo cyareka ngo ibintu bice bigende bigume uko ejo aho hantu harashobora kucacika ahantu hamaze kwikeberwa n'abantu bari kwaratera igihugu icyo ni cyambere ndabahanuye rero nk'umunyagisagara nibareke kwisamburira ko nk'imbene nibareke kwisamburira ko nk'imbene abanyagisagara igisagara nicyo cyasinzikaye mu myaka 93 mu myaka 94 kandi abantu bose babwiye abantu bati mujye mwibarabara muturira abantu muturira amapine muturira amazu usibye ko mu babatuma tanu umwe akiriho n'abatumwe barapfuye abantu rero buno munsi bafatira karoro kuri ibyo bintu byabaye nibareke guhendwa n'abanyapolitike abanyapolitike turasivyo twatiko turarondera ari natawihuriye n'inyungu z'abanyagihugu kuko umunyapolitike abaye ministre nagenda janye umwana wiwe nagenda janye umukozi wiwe nagenda janye uwo yatumye kumurwanira agenda kwa ministre wenyene kandi amize nake hekenye nta yenyekenyera uno yatumye uno yatumira ashobora kujya mu mpimba kaburira kagwayo ubundi yibereye muri salon ubundi yibereye muri Mercedes yibereye muri Jeep climatise mwagwaruka nibagumve nibavyumve bumve neze yuko abanyapolitike egome ari ibintu bitubabaza tubona ko tutokwigwanisha twenyene tukabitumugwaruka mu kugwaruka nago ndi rumenye ko rufise kazoza kandi ukeneye kazoza twebwe twarahejeje ubu imyaka yacu iri kwiragenda hasigaye ko twitaba nabo nibo Burundi bwejo yereke kwisamburira ko urashobora kumbwira ukuntu umuntu ashobora kwimba barabara bya pave muzi barabara kumusaga amabarabara kunda tayari muzi amabarabara mu kibitoko kunda tayari yarahari muzi munyakabiga ukuna tamabarabara yarahari muronse pave mufite uyamaso muraginje muragimburuye mwibaza ko muzoronka irindi ryari none iyo pave muryimbiye nkuru nziza ca kwija ryari nkuru nziza ca mu kibitoke ryari nkuru nziza ca kumusaga kwa kangahe aho ba muri ko muravuga bamatuwaze manda cyange abakinda bake batwara ibyo mbonera kwa batwara iyo migambi iri ku butegetsi baje kumusaga kurondera yiki baje munyakabiga kurondera yiki nimwumve yuko ibyo bari kubarakora bari kubarigirira nabi cyane kandi ejo bazorikumbo kujya kwimba ibombo mu karime n'amazi agaseze kejo regidi zikakiza atakindi kora atari kuryugara abantu bahora bavoma ku metero zitanu bakaca bavoma ku birometero mirongo ibiri babanje kuriha murumva yuko ari ibintu turiko turakora sinzi ko ari ugusara mu mitwe sinzi ko dukomeye
rero
nibarindire ibigwanisho nibabisubize cyane bavimbire babihambe barindire ibizova mu biganiro maze bazobibona ndabibabwira ino munsi ni muri arisante babwiriye ko muri abinteke babwiriye ko umunsi batiko turagira arasante hajya muri royal palace ibiganiro biheze ntawe uzokwibuka ko ariwo twatumye ari ajye kujya kugara amabarabara no kujya kurwana abapolisi ntawe tuzoza gushyira amashugwe ku rugo kurze kunda temwa yiwe jamais
tuzogira
arasante twicare mu bibanza twebwe uwapfuye yarapfuye azobazwa ibu mwabahungu umwe hagarika ibyo bintu
murakoze tubibaze uko akamo mubateye bariko barakumviriza reka imbere yuko tugaruka ku mutumire wacu Laurent Kabura reka twumve umunyagihugu nawe twumve ica gomba gushikiriza Elias muri ku murongo mbwira ico mushikirije
mwiriwe nagomba mumbarize uwarimo barabo bageje gukora ibigwanisho mu banyagihugu mumumbarize mutimbe ko bari bumvise yuko hariho abasirikare mpuzamakungu bazoza kubafasha cyangwa abapolisi bazoza kubafasha mbego abazoza cyangwa byarahagaze hanyuma nkaba nashaka kandi mumbare mumbwirire jake areke kuva cyo kubera kuba barimbye amabarabara nuko hari abapolisi bagenda bakabasanga mu makaritsiye bakabarasa bakabagarasa abantu ni ukuvuga rero nago bamusabiye nasubire kutaravuga cyo ngo barabasazi kuko ibyo bakoze hariho bamwe yabitahura kuko batinze amabarabara biraboneka ko bari bamaze kenshi nko ku mutakura bari bamaze kwica abantu benshi mu ngagara bari bamaze kwica abantu benshi
murakoze ikibazo cyawe cyumvikanye
narifite kandi kabazo nago bamufashe gato y'umunyanganire gato nagomba mumbarize uwo mutumire kandi uti mbeko bako bumva magerenade mwijora avuga tukumva amasasa arara avuga none ivyo bigwanisho yatubwiye ko amaze gukura mu banyagihugu n'ibigwanisho bike cyane kabisa n'ibiyarange bagira ingufu nyinshi cyane babigerageza babikure mu banyagihugu kuko ni byinshi cyane biraboneka nko kwijya beriwe wugaye nkube ngo bariko basaka ibigwanisho abantu bagira bikirwe n'inzara mu mazu nagomba mudufashe kabisa mu mutubarize kuko tubona umengana cyo bariko barakora nabo bariko barabikura kandi twagomba badufashe bareke kujya mu makariti ya mamwe gusa bakura ibigwanisho mu banyagihugu abari wo bose kuko turabona ariyo makariti ya mamwe batajyamo ariyo yandi bajyamo
ariyo makariti
yavuga ngo yabayemo imigumuko ntiyavuga ngo barajyamo ariko hari iyindi batajyamo bagerageza bajya mu makariti yose kuko hariyo nk'abari baravuzwe ko ari mbonerakure bafite ibigwanisho aho ntibajyayo nta namwe bajya twagomba mudufashe kabisa nabo baze baragenda mu makariti yose basake mu makariti yose babikure hose muzowamukoze
murakoze ni nacho kibazo nari ntumbereje kubaza uyu mutumire wacu nyakubahwa komisere Laurent Kabura leta ibicishije ku muvugizi wayo yamenyesheje ko leta yiteguye gukorana n'abarorerezi bagateka kazi na muntu hamwe n'abahinga b'abasirikare mu byo kwaka ibigwanisho muriteguye gukorana nabo bahinga
murakoze cyane twiteguye gose gukora nabo kanatsinda ngarutse no kibazo cyo mutumire cyo yabandi kibazo cyo kibazo no kuvuga yuko muri bajya abasirikare n'aba no bari rwagati kazina muntu ba bubuye mu mahanga bamaze gushika aramaze gushika abaje batanguriye abandi kandi turamaze kugira amanama atari make no kumenyesha no kuwa gatatu uza yuko dufise iyindi nama hamwe nabo no kuvuga rero yuko icyo kibazo kiyo kirakwirikiranwa hafi n'inzego z'igihugu kuva mu biro by'umukuru w'igihugu gushika kwajejwe icyo kibazo cyo kwaka ibigwanisho hamwe n'ubwirengana hagati y'akazi na muntu rero ayo makenga abantu bafite ni ukuvuga yuko abo bantu bamaze gushika kandi twatanga gukora
murakoze murakoze yabagije ngo ibigwanisho umaze gutora nijana ngo nibike cyane kubwiwe mwo mubwirike
kuvuga yuko ibyo maze ku jewe n'ibyo maze kwakira mu biharuro maze kuronka ariko hari ibintu ntarunka biharuro kuvuga yuko icyo ni gitigira imbonye hafi mugabo hariho ibyinshi yamaze kwakira gutogwa kuvuga rero yuko ni kibazo cyo kwakirwanisho cyo kuvuga ngo n'ahantu ugenda ngo ndayoye ndagize ni ibintu bisaba ubwenge bisaba yuko haba ishaka no kugomba kw'abantu bagiye kubirondera ubwo babitunge bo nyine bumve yuko bakeneye kubisubiza no musubiza ko nawe nyine nduvu kumenga aratisha kayo ko ibyo bintu byokogwa yuko nawe nyine yoda mu bantu badufasha kuko numba we waramaze kumva ingaruka mbi y'ibigwanisho yodufasha nkuko nabandi nari numvise bagiye baravuga yuko hogiwa ingufu zikomeye turagerageza ariko cyane cyane abo babitunze nibaza kumva nimba n'umwe ariko waranyumva umwaka ino yiganiro bogerageza bakadufasha kuko ikigwanisho sukiza ahubwo n'urupfu waba ari kubabo nyine biyimbira rero iyo ubona uko yimbira urupfu hanyuma urakora ati jyewe ku meza yawe ndaje kugira ndagufashe nawe ukavuga uti ndananye ibyo bintu yumva bisabira usanga rimwe rimwe bisiga ubwenge ni ukuvuga rero yuko kuronda ikigwanisho rero nuba ugomba yuko wewe nyine wikingira aho kuba uri kwagomba kwita mu muriro babyumve rero yuko nimba abo bose baravuga ati kujya bene umunsi arabiriwe batariye abagize ne nabo nyine bari bakwiye guca bo nyine bumva yuko ibyo barimwo bitaye batuma yuko umutekano wabo ugina neza cyane abantu babo bamererwa neza gusumba ahubwo bo nyine bahaye bononera ubuzima bwabo ababo bo nyine n'abana babo urumva rero nacyo bari kurafasha kuri bo nacyo bari kurafasha igihugu nacyo bari kurafasha abashinzwe umutekano bo nyine bashinzwe umutekano w'abanyagihugu bose ntibashinzwe umutekano w'umuntu umwe ahubwo bashinzwe umutekano w'abantu bose nicyo twakwiye kumbiza yuko ibyo bigwanisho atakamaro bategerezwa kubitanga hanyuma ababishinzwe abashinzwe umutekano bakaba bacungira kuko nicyo igihugu cyabashyiriyeho nicyo gituma igihugu kiba gisanzwe iminsi yose gifite inzego z'umutekano kugira ngo umunyagihugu yidegembye akore akazi kiwe atahe yongere azinduka ajye ku kazi yidegembya mu mutekano ntangere urumva rero byinshi bitubibava ko kugira ngo ubuzima bwabo rimwe na rimwe usange bwagize ingwane kubera bo nyine batagomba kumva yuko bakeneye gucungirwa n'abizejo
murakoze kuri mikoro turafise wundi munywanyi Aimable muratwumva alo Aimable muratwumva ya muratwumva muratwumva
ndabumva cyane
okay reka tubahe kanya mushikirize icyifuzo cyanyu cyangwa interano yanyu munyarukije
niko ni Aimable wakondokize nsanga n'umwe w'umutambwa pedere urunane nk'amahoro no gusubiza hamwe zanyu n'ibyo ntagikurikiranye ntabwo twashima ingene inzego z'umutekano ziriko zirakora zitanga kugira ngo ati ibiganisho wese batagira uburenganzira kandi rero ko mugenzi wanjye umuvugizi ndetse umugambwe samwe rongo yabivuze twese bashima yuko no kuri ibiganiro byoba hama kugira ngo ingora ziri mu Burundi zisabe umuti uko byose turabona ko bituruka ku byo abanyepolitiki bamwe badahurira ko ese mu gihugu tugasaba yuko ibyo biganiro byoba kugira ngo abanyepolitiki bose boba barahaye ibiganisho urwaruka rumwe rumwe kugira ngo babatere akamu babisubize mu maguru mashya kuko ubu mu Burundi twakayivuza nta kibanza cy'intambara gihari hama rero kandi tugahana urwaruka buba rufite ibiganisho ko babisubize mu maguru mashya kuko barazi neza yuko ingorane zimwe zigenda zifata urwaruka kuko naho abanyepolitiki baba bari bahaye ndetse bamwe bamwe usanga batari ngaha mu gihugu ndege babatuma bibereye hanze ategira ibigira ibi ubwo kwaruka rukaba ari gore rutari wasiga amata ama rero ikindi twagira dusabe ku nzego z'umutekano nuko zokora nk'uko ndi ayivuze kawe zegamiye zikakoresha ingufu zose zishoboka zikagarura amahoro y'umutekano mu gisagara kuko nabo nyine barabibazwa abantu bambere babibazwa n'inzego z'umutekano ama tugasaba kandi n'abenegihugu gukorana n'inzego z'umutekano kudoma ko uyu cyangwa uriya kuko nibo babana nibo baziranye mu makaritsiye bakadoma ko wese bafite ikigwanisho atabifitiye uruhushya maze inzego z'umutekano zikagenda zikakimwaka kandi mu maguru mashya maze bikanyaruka hama mu kurangiza twagira dusabe yuko by'ukuri muri ayo makaritsiye yagiye yaraberamwo imigumuko kuko kenshi niho twumva ati abapolisi batewe amagrenade uyu mupolisi yishwe tugasabe n'ukuri bavuga ati bako bararenganywa kandi bako barisamburira kumwe kuko nimba abapolisi bagiye kugariza bakazitira ayo makaritsiye amwe amwe yajyaze nuko aribo bashoboye abapolisi bakabakira amagrenade imiduga zigaturigwa maze ejo cyangwa hirya y'ejo ukazosanga aribo nyine batagira aho basumira batagira aho batemberera kandi aribo bisamburiye ko nyine twagira rero tubatera akamu by'ukuri nimba ibyo bigwanisho babifise babisubize mu maguru mashya ni ukuri hama inzego z'umutekano zikora akazi kabo ni ukuri murakoze mu ncamake ibyari ibyo
nshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi rya Amerika mu biganiro vyacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Reka tugaruke kuri Jacques Bigirimana. Jacques Bigirimana, commissaire de police Laurent Kabura arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kwa kibigwanisha mu banyagihugu aramenyesheje yuko ama nama ku bijanye no gukorana na wa mugwi w'abarorerezi yamaze kuba amanama amaze kuba mu kuri ivyo ashikirije birabahumuriza yuko ibintu bigiye kujya mu buryo
ego no abiza bivuga ni byiza cyane ariko ntaba manama adahera ntaba manama yukwikwega naba manama ajanye n'ingiro kuko aho ibintu bigereye ibintu bimeze neza kubijanye n'igwirizana ry'ibigwanisho muri kino gihugu cacu kandi kindi nacho uwo mugwi urakwiye koko gushigikirwa urakwiye kuba renforcé bimwe bikomeye ukaba renforcé na leta mbere binakenewe nkuko muri ko barabivuga nishiramwe impoza makungu oni bikenewe rigafasha kugira ngo bitange uburyo bwo kugira ngo ibigwanisho byo mwanyagihugu hariho uburyo oni ifise uburyo ishiramwe impoza makungu ifise aho bafise amamodokari aca muri quartier runaka ikigwanisho kiri ku metero 50 kikumvikana kikamenyekana aho kiri ubwo nibwo buryo dukenewe aho bigeze nibwo buryo bukenewe hariho ibikoresho bafise imodokari irenganye mu nzu iri ku metero 40 ingahe ikaca imenyekana yuko hajya ari ikigwanisho icyo ikaca kihava atamaraso iri waraseseka ubwo nibwo buryo dusaba amakungu yo dufasha ikindi nacyo gikenewe ngoma ngaruka ko nuko ibiganiro byo kwihuta kugira ngo iyi mitima yo kugomba gutunga ibigwanisho byo kwihora byo kwirarira icurehe kandi kiri nacorora yomenya ntibakomeze batumbereza amaso mu banyagihugu gusa barabe no mu nzego zabo z'umutekano turumva neza abantu bahabwa ibigwanisho n'abari muri izo nzego z'igipolisi n'igisirikare abo bantu rero nimo bagirisha makoze rimo hal mubabwire mwereke neza yuko icyo bari koragira atari byo kuko ibigwanisho ni serema ntibiva muri Congo gusa ntibiva mu bihugu duhanyumire gusa hari ibiriko birava mu makambi hari ibiriko birava ku maposition ibyo byose ni ukumvisha abajejwe umutekano yuko icyo kintu bariko barakora tuguha ibigwanisho ko nabonye n'abantu barafite ibyumviro bya politiki barafite bahagaze muri politiki mwarabibonye ejo bundi bagombye kujya gusenyura inzego mwarabonye ejo bundi hari abatorotse amakambi bagera bacuye n'ibigwanisho ibyo byose birekana neza yuko no muri izo nzego murimwo zikwiye kugira icyo zikoze mu kwicyo gihe cyo mukoze mukarabira ngaho mukarabira no banyagihugu hanyuma na cyane cyane ibiganiro bikaba kugira ngo ibigwanisho byo mu gihugu
Murakoze reka tugaruke kuri commissaire de police Kabura hari umunywanyi yigeze ku telefone ashikiriza impungenge afise yuko iyo muri ko murasaka ibigwanisho mutumbereza mu makartier amwe ngo amakartier ngo arimo imbonera kure ngo ntacho muyakora ko ivyo mwivuga kwiki
Murakoze cyane Mbe kayo karti imbonera kure yombarira yari yo yoba azi uko nziko mu bisanzwe umurundi imbere yo kuwimbonera kure cyangwa uba yo kwicuma cy'indege uba sinzi ibindi ubanza kuba umurundi kandi nta karite baratubarira bati hariya ni mu mbonera kure hariya ni mu cyuma cy'indege ibyo rero ntabyo numenya iyo twebwe dutanguye akazi kacu tuja aho abantu tumaze kugira itohoza tumaze kumenya yuko na cyane cyane ubu ntibinagoye araho usanga ahantu henshi bararabararasa abyo byerekana yuko umuntu utabanje no gutohoza abasigwanisha ibyo rero biyadutuma tujya aho hantu kugira ngo tubirondere ahandi naho ni tose inkuru baduhaye twujyayo mugabo we twogera tuvuga ngo tugiye kondera ngo hariya ni mu mbonera kure ngo hariya ni mu ki iyo siyo ntumbero yacu intumbero yacu ni ukugira ngo igwanisho umuntu wese afite igwanisho atagifitiye ubusa yuko yo gitanga rero turaba rero ngo ni naka nawe yaba ari umuzungu nitwongera ku kimwaka igihe yakihoze atagize uruhusha urumva rero nibaza yuko ikibazo kiwe yagitumeje nabi kuko tubikoze uko twaba dusanga twakoze akazi kataduha n'amategeko amwe amwe dufise twebwe twaka abanyagihugu bose bafise ibigwanisho batabitubusha
turafise uwundi munywanyi kuri telefone izina giwe ni Nduwimana muratwumva
Yomede Alo
muratwumva
Ego turabumva ngiye ni fandi Imana Yomede
Ego Jaco giri cyo mushikije mu majambo avunaguye
Ego cyane cyagushikiriza Alo
Ego bandaye turakumva
aja kuvuga kubyerekeye igwanisho twe turabye igwanisho ari igwanisho tubona igipo mu gipolisi abakuru bakuru mu gipolisi bahimbonera kuri kama tubona barahimbonera kuri kugira abanyagihugu kuko turabye abanyagihugu bapfa ni benshi kuko ibigwanisho tubona byuzuye mu rugo rwaruka misoresore y'imbonera kure ni byinshi cyangwa n'amagrenade ahubwo uwo nyakubahwa ariko avuga ngo abashyiriki ngo ibyuma by'intege none uraza ko tureke tayibona ko abanyagihugu nayo kuba avuga ameneraho areke atubeshya kuko abanyagihugu kuko twebwe abanyagihugu turabona ibigwanisho ababitunze kandi barasa abanyagihugu
murakoze reka
ikindi nacyo nashaka kuvuga ku byerekeye ujyake Bigirimana nawe yake Bigirimana nawe urabona ari muri FNL mbere kubera iki yake Bigirimana yamavugira ngo akuye radio mugabo atashaka kujya hamwe na yake erega twumva kenshi nuje ya agwasamuyeshangwa afisigwanirisho none nka nuje ya agwasalomba afisigwanirisho gute kandi ari mu nyine twumva nawe nereka twumva nawe nari muri leta naho yarahemutse reka nawe yarahemutse kubera yagiye muri leta kuko nawe twumva bariko amagize ibigwanisho
murakoze
abanyagihugu ahubwo ntibarahe bajye hamwe cyane icyo kiringo bavuga kugira kivyo
murakoze reka turiko turagerageza gusozera kiganiro cacu mubandanya mwumviriza iradio ijwi rya Amerika aha ni i Washington DC ikiganiro ni muri sanga imbere yuko turangiza ikiganiro cacu reka dusabe abatumire bacu batubwire mu ncamake ico kokwa kugira ico gikorwa kinyaruke canke icyo bafise cyose bavuga yuko kugira umutekano ugaruke mu maguru mashere ka dutanguriye kuri commissaire de police Laurent Kabura turabahaye umunota umwe muvuge mu gusozera hoko gwiki
urakoze cyane bangaba gatoye ko mu heje guhijabo mu nyuma avuga yuko ngo ambuba bonde ko bamaze kubona abantu bafite ibigwanisha ahubwo ni we nyine yo dufasha kugira ngo dukorane kuko twebwe turashaka umuntu aduhe inkuru kugira ngo ikogwa kigende neza rero mu byokogwa ni byinshi mu byokogwa cyane cyane jewe ntera kamo ababifisi kuko ugifisi arabizi ko agifisi karata gituruhusha niyo cyane cyane byogenda neza wenyine yumve yuko umutekano atariwe ategerezwa kuwidonderera umutekano ujejwe banyenewo banyine no kuvuga nimba wumva yuko udatekaniwe hari abantu bashobora kugutugira umutekano uvuga yuko igihugu ifise abantu mutu bacugiye umutekano akumva rero yuko igwanisho si agakiza igwanisho ni ahubwo amarira ariko ari kwegera wenyine kandi yumve yuko uko agikoresha nabi abari kwa risamburira ko asambura n'igihugu kuko ubu twatugeze mu bihe biterambere ubu ntukeneye gusubira inyuma mu ntambara
twakoze
ahize imyaka 20 ubu twako tutondera iyo natwotera imbere kuko ibindi bihugu bihaye biterabije imbere ibintu byo
murakoze
byarasezerewe no kuvuga yuko abantu bategeza kugira hamwe kujya hamwe tukajya mu iterambere y'igihugu cyacu kugira ngo abana bacu ni n'abazovuka inyuma tuzobasige twahaye igihugu cyiza kandi bavuga
murakoze reka duha akaryo Jacques Bigirimana mubwire icyo mushikirije mu munota umwe mushikirize iki Jacques Bigirimana
urakoze ikintu kugira cyoco abanyapolitiki bwa mbere nibahe gusomoza nibahe gusukugwaruka kuko barazi ko batarondera bimwe ntibafise intumbero imwe namwe gwaruka mu makartiye murazi neza yukweje n'umubozi uramutswa Burundi uko muri ko murabutagura ko muzobubaka babiri cyicoya mbega abanyamusaga abanyo kwijabe abo mu kibitoke uyu munsi ko mona mwatangwe gutana ko imyikomo mutangwe gusimbiranira ko mwebwe munangiriye mutagira ni faranga ndarime mu mfuko mugowe n'ubwira ngo murye mubanza gukoma induru nime mufisije mupfa gusumba twebwe abanyapolitike dufise amadolari ku makonde
munyarutse
mu ndege rero sinabari mu ndege mwebwe muranyariwe aho gufatana mu nda ngo mubone ko tuko turabahenda muri ko muri isambura ko nk'imbende ndabasabye nimusubiye ko twumvire
murakoze ni naha kiganiro muri sanga igarukiye nshimiye mwese mwatwakuye ariko nshimire n'abatumire bacu ni fuza yuko igihe tuzosubira kubatumira bazogira icyo badushikije. Murakoze mubandanye mukurikirana iradio Ijwi rya Amerika.
Zako shatse ntugo kura mu higanwa amatora kazogera uri ko umbira misa mu isanduku
utungura mu mato
ye
bebura diko bisa bagere no kwikora ko nayo matoro nkangisha ntatu bega nkangisha kumura mu higanwa wa bura diko zorica
hewe duhiga ko ntugo kuramo shira ha
fine zo bicinike
eh
ukara matatagiye mu twese ndakura hiye tuzo yasiba twese.
Mbe uzo vila wa kutena la kumenya maasu.
Utumena maasu?
Hei.
Mbega ya liwa ule ya mene liyo mene.
Uuu, nyonega mwala kabo mge. Mbago mshiri mbele kukula na momu matora. Ichoni cho mabonya kituwa kezi
kujuu. Kazo
banye politike wa kundigi hudu bagi yehe.
Utagi kunda suwe nyenu menga na jirumu timu.
Ni utagi kunda.
none ko mwese muvuga ko mukunda igihugu ariko mugashira imbere kugiturira none abanyagihugu muzogitwara abahehe ubwo muribuka ko ari bo batanga amatwi murakanye mutwaga umutima n'amaronko nibagira inyungu z'abarundi kandi ari bo bene igihugu
ngazikwigihe gishitse kurubanza
akona kama mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.